ni Radio Ijwi ya Amerika. Iradio Ijwi ya Amerika isamanira i Washington DC mu kirone mu Kinyarwanda. Mwibize nzanshuti mwese dutyamanye muri kumwe na Frederic Nkurikije. Mu Burundi abadandaza sukari badakora ku nyungu z'abanyagihugu basabwa kwikubita gashe.
Zemkingere mujyama mukasinzira unze kuri bisukari umwe n'igihugu ariko arabira uri kuravyumva no kuri radio hose ariko aravuga bari kwaje atikira message ukamba kwisinzira. Bifemwo akabisoboye bamwo bamwo kandi mutegetira ku bintu mudashoboye.
Uyo ni Perezida w'Urundi Sylvestre Evariste Ndayishimiye. Umugambwe ukomeye utavuga rumwe n'ubutegetsi muri Zimbabwe watunganije imyiyerekano mu gihugu hose kuri uyu wa gatanu, unasaba ko amatora uvuga ko yibwe agaha Perezida Emmerson Mnangagwa ikiringo cya kabiri ku buyobozi yosubirwamo. Umunya mabanga mukuru w'ishyirahamwe ONU Antonio Guterres kuri uyu wa gatanu yagabishije yavuga ko amakudeta y'igisirikare atari yo nyishu y'ibibazo muri Afurika. Aya makuru n'ayandi twateguriye ntiyagira muja ni mukanya. Aya makuru tuyatanguye rero kuyavugwa hirya no hino ku isi. Umugambwe ukomeye utavuga rumwe n'ubutegetsi muri Zimbabwe watunganije imyerekano mu gihugu hose kuri uyu wa gatanu, unasaba ko amatora uvuga ko yibwe agaha Perezida Emmerson Mnangagwa ikiringo cya kabiri ku buyobozi yosubirwamo. Inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Eugenie Mukankusi.
Ishyaka Citizens Coalition for Change CCC ribisabye nyuma y'umunsi umwe Mnangagwa avuze ko amajwi yemewe kandi aburira ko ashobora kuba igikorwa cyo guhiga uwo ari we wese uzateza akajagari. Yagize ati, ndaburira umuntu uwo ari we wese washaka kuzana akajagari muri iki gihugu turiteguye. Yakomeje agira ati, uzigisha urwango wese azabibazwa, gereza zacu ntabwo zuzuye. Komisiyo y'amatora mu ijoro ryo kuwa gatandatu yavuze ko Mnangagwa yabashije kugeza muri 53% by'amajwi asigiye umuyobozi wa CCC Nelson Chamisa umwanya wa kabiri na 44% by'amajwi. Ishyaka rya Mnangagwa riri ku buyobozi ZANU-PF ryatangarijwe insinzi mu matora y'abadepite ariko ryabuzeho gato ngo rigire ubwiganze bwa 23% bikenewe mu guhindura itegeko nshinga. Abasesengura ibintu bibajije icyatuma amajwi yavuye mu matora yizerwa aho yaranzwe n'itabwa muri yombi ry'abagenzuzi b'amatora. ZANU-PF yavuze ko nta kintu kidasanzwe cyabayemo kandi Mnangagwa yashishikarije uwo ari we wese waba afite icyo yinubira kujya mu nkiko. CCC yashinje ZANU-PF kubudizamo amatora mu turere ibiro byayo biherereyemo ariko kugeza ubu nta kirego yari yatanga. Kuri uyu wa gatanu yahamagariye imyigaragambyo mu ntara 10 za Zimbabwe kandi yasabye impirimbanyi gutangiza igikorwa ku mbuga nkoranyambaga cyo gusangira ibimenyetso ku bintu bidahwitse byabaye mu itora.
Urakoze Jeudi. Tukiri ku mugabane wa Afurika, sentare muri Zambia yarekuye abanyamisiri batanu n'umunyazambia umwe. Inyuma yaho abashikizamanza bahagaritse ibirego bagirijwe abantu byo gusuma urusaku hari mu ndwi zitatu igihe bashika mu gihugu baje n'indege y'umuntu wigenga bafise inkoho amasase n'inzahabu z'amagendo. N'inkuru n'ubundi dushikirizwa na mugenzi wacu Jeni Mukanguzi.
Babiri muri abo banyamisiri bashobora kongera gufatwa ku byaha bitavuzwe ariko bifite uburemere buke ku byo bashinjwaga. Bashobora kandi kurekurwa batanze ingurane nk'uko byavuzwe na komisiyo ya Zambia ishinzwe kurwanya ibiyobyabwenge. Abanyazambia batanu bandi ntabwo barekuwe kandi bazajyanwa mu rukiko rukuru ku byaha byo kwinjira mu bice bibujijwe by'ikibuga cy'indege nk'uko umucamanza mukuru yabivuze. Abagabo 11 ku wa mbere bashinzwe n'urukiko mu rwa mukuru Lusaka mu rubanza rwateye rubanda matsiko mu bihugu byombi Misiri na Zambia. Ikigo cya Zambia gishinzwe kurwanya ibiyobyabwenge mu byo cyabonye mu ndege kivuga ko harimo miliyoni 5 n'ibihumbi 700 by'amadolari mu makashi, imbunda za pistole 5, amasasu na kilogarama zigera mu 127 zibyakekwaga kuba zahabu baje gusanga atariyo. Ibyo byabonetse basaka indege ku itariki ya 13 y'ukwezi gushize kwa munani. Umushinjacyaha ntiyavuze impamvu ibirego byahagaritswe. Cyakora umwe mu banyamisiri barekuwe yabwiye abanyamakuru hanze y'urukiko ati, iki si igihe cyo kugira icyo umuntu yavuga, twari tubizi guhera ku munsi wa mbere ko turabere. Abashinzwe umutekano babiri ba Misiri bavuze ko indege yafatiwe muri Zambia yari yasatswe n'abayobozi mbere yo guhaguruka i Cairo ariko kumwe mu banyamisiri bafashwe yabashije kurira indege n'ibikapu bitigeze bisakwa ubu birimo gukorwa iperereza.
Urakoze Jenny, umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ONU Antonio Guterres kuri uyu wa gatanu yagabishije avuga ko amakudeta y'igisirikare atari yo nyishu ibibazo muri Afurika. N'inkuru ducikizwa na mugezi wacu Fidele Niyongabo.
Antonio Guterres yabitangaje inyuma y'amakudeta atari make ariko aba ku mugabane wa Afrika. Yavuze ko ibihugu bitari bike ku mugabane wa Afrika bifite ibibazo bikomeye by'ubuyobozi, ko yamara leta za gisirikare atari yo nyishu. Guterres yatangaje ko leta za gisirikare zituma ibintu bimera nabi kurushiriza. Yasabye ibihugu byose kwihutira gushyiraho inzego za demokrasi zizigiwe n'intwaro zisunga amategeko. Umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ONU Antonio Guterres yatangaje ko amashyirahamwe mpuzamakungu n'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika yotegereza gukomezwa mu ntumbero yo gukomeza amahoro, umutekano na demokrasi ku mugabane wa Afrika. Yavuze ko hakwiye gushyirwaho uburyo butuma abanyafurika batorera inyishu impamvu zituma haba umutekano muke n'iterambere bitaba. Antonio Guterres yatangaje ko iterambere ari wo mugambi woshimikirwa ko kugira amahoro n'umutekano biboneke ku mugabane wa Afrika. Ivyo yatangajwe na Guterres bibaye inyuma ya kudeta yabaye mu gihugu cya Gabon ku munsi wa gatatu w'indwi. Yabaye kudeta igira iyindwi ku mugabane wa Afrika kuva mu mwaka w'2020. Kudeta yaheruka kuba imbere y'iyo muri Gabon ni yabaye muri Niger mu kwezi kw'indwi k'uyu mwaka, aho igisirikare cyatembagaje Perezida Mohamed Bazoum.
Ayo yaramwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi. Barakoze bagenzi bacu bayadushikirije. Tubibutse kandi ko mukamwe abandanya kumviriza iradiyo Ijwi ry'Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi mu Kinyarwanda mu kanya amakuru mu karere ka Afurika ibiyaga binini. Mu Burundi mu nama Perezida Evariste Ndayishimiye yagiranye n'abadandaza b'isukari bayikura mu ishyirahamwe Sasumo yarifatiye mu gahanga bamwe mu babikika mu Kiza bagaca amaboko Abarundi. Ni inkuru twateguriye na mugezi wacu Desire Atumimana.
Ikibazo cy'isukari mu Burundi gisigara kanani n'abahinga. Ku kwezi umunyagihugu ahabwa ibiro bibiri, abafite umuryango munini bakamenyesha ko atarindwi heza ngo ihimare. Iyo ibonetse igugwa amafaranga mu 3,300 ku kiro. Abanyagihugu bo mu ntara ya Ngozi baganiriye n'Ijwi rya Amerika bamenyesha ko ikibazo cy'isukari kimaze kubarengera, kuko kenshi bagura kuri magendo ku 5,000 by'amafaranga y'amarundi cyangwa arenga ku kiro.
Hageze ko bayitanga igeze bo mbana muri kaci imwe bayitanze n'ibindi ugasanga batekeye n'ibiro bidakwiye bibiri. Hano gasanga bayitanga saa tatu y'ijoro, atuje subira ngo nke informasi yo bayitanga n'ikibazo. Kuriho ni isukari ikintu kibazo gihambaye rwose hano mu ntara yacu ya Ngozi.
Mu bisanzwe isukari ntituyironka neza nk'uko bikwiye, n'ugeze arayironka ayironka arinze kuja gutonda. Nayo icyerekeye ku isoko mu badandaza ntugena ngo bazeyo n'inusu ngo uyironke. Nicyo gituma ubu byinshi biradupfana, nk'ufise imanza yarakeneye gukoresha agasukari ku rusera ntidushobora kuronka.
Ibyo bibazo birangwa mu rudandazwa rw'isukari nivyo vyatumye umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye akoranya kuri uno wa kane igitega ku mugwa mukuru wa politike abadandaza barangurira isukari mu ishyirahamwe Sosumo n'ababurumatari barongoye intara zose z'u Burundi. Perezida Ndayishimiye yakariye abo badandaza anasaba abatashoboye kubahiriza ibyo biyemeje gutanga imihoho bataribonerako.
Je mukintu ngere mujyama mugasinzira unzi kuri mu isukari umwene gihugu ariko arabira uri kuravyumva ku radio hose ariko aravuga bari ko arandika ama message ukumva ko isinzira bivemwo atatu shoboye vamo kandi kimwe tugitira ku bintu mudashoboye ikumwe wese nda nizigitize ku kintu imana yamuhaye, kuko aha nta numwe adafite impano aho musanga muri mu bintu bitari gwanyu. Nico gituma muri kubikora nabi muri mu bintu bitari gwanyu. Mweka ni hene nukura mahera. Mweka ni sukari, uzochugira, uchijana, haria, uchula mhili hera. Chivijia ni heruzo upulisi na kuhisi.
Omwe mwara wa danda za baranguri la mwishina hamwe Sosumo. Ya menye shijo mkuru wijihugu kwa bajel binwaru wa mge wa mge. Ale watuma ugoru danda za ugaru tagenda neza kubele nyungu za wabugite.
Mga dukari yego sehano, isukari kwe mwishina Sosumo, igana muna. Ishiseyo, ama mdivagomba kujijira na matuwa. Kubiri kubiri digitoki wa mufati. Mgao utuwa itoni chumi atafati. Harumudanda zangaha hai atakorela mwona hara change mwiko mine change mwizone chayiku mtu. Mizuru yusi viva abogo sibari kwa kwa kwa. Nimba kwa kwa hagarariye ame ingiho. Mwala wa reoku mwri zinze gu nazo ataba kingira kibaba abo badandaza
intara ya Ngozi nimwe muzikiste ibazo byinshi bijanye n'udandazwa gw'isukari muri yo ntara itoni 15 ziheruka gutangwa zahawe badandaza batatu bakorera mu gisagara ca Ngozi ivyo abandi badandaza bafatanye kimenyane umukuru w'igihugu yasabye buramatari wa Ngozi Emmanuel Ntacho Sanze ngo amusigurire ico bivako ikibazo kitabamworoheye
isukari mu bisanzwe bayitoye barayitwaye barayitekera mu masasi kubera igisagara cya Ngozi ari kinini igisagara cya Ngozi nico kirimo le consommateur niyo bamaze gutekera baci bayitanga muri karitsi
ndabirambo rero rimwe ubuze uti izo calendera 15 zatwawe n'igisagara cya Ngozi gusa narinze biragoye kuvuga
twahaye igisagara cya Ngozi gusa
inyuma y'izo nyishu za buramatari wa Ngozi umukuru w'igihugu yamenyesheje ko baburamatari bameze nk'uwa Ngozi ataco bamaze
jeno cyantangi niho dananiwe
baburamatari mwinga amwumvise mwumvise cyari cyo buramatari umubyeyi gito
wiwawe muhira iyo raso yabaye ntoyi mukagura utunyama dukeye tuvuga uti harya imfura gusa
abari muri iyo nama bamenyesheje umukuru w'igihugu ko ubukene bw'isukari muri iryo shyirahamwe ryashinzwe mu mwaka w'1984 buva kandi kuri iryo shyirahamwe ridahingura ibikaju uko bikwiye umukuru w'igihugu yamenyesheje umuyobozi mukuru wa Sosimo ko igihe hazasigara n'igikaju kimwe kidahinguye ibituma umwimbu ugabanuka bigatera ibibazo abanyagihugu azosange yatanze imihoho yasabye kandi baburamatari gushika bakoresha inama uwo wese ari mu rudandazwa rw'isukari ivyo bazoshikiriza cyangwa bimurungikira atana kimwe bakuyemwo yasozereye inama yizera ko isukari ukizoboneka kose itegerezwa gusabikanywa n'abanyagihugu ata mwana n'ikinono mu mwaka w'2022 ushira mwaka w'2023 iryo shyirahamwe rimwe rudende rihingura isukari mu Burundi ryahinduye matoni 36 n'9 iyo sukari ntihagije kuko uno mwaka isukari iva hanze y'u Burundi kugira isahirize iyihingurwa mu Burundi ingana n'amatoni 15,000 nk'uko bishikirizwa na Aloise Ndayikengurukiye uwo muyobozi mukuru wa Sosimo amenyesha ko iyo sukari iva mu bihugu nka Zambia, Malawi na Uganda intumbero ya Sosimo ngo nuko wohingura buri mwaka amatoni 60,000 kugira abanyagihugu baronke isukari ku rwego rwifuza Desire Hatungimana Kigali Ijwi rya Amerika
urakoze Desire muri Republika ya Demokrasi ya Kongo ababuze ababo mu myerekano yabaye ku munsi wa gatatu rangiye mu gisagara ca Goma basaba butungane guhana abasirikare n'abapolisi bishe abantu muri iyo myerekano inkuru twateguriwe na Jimmy Shukrana bakomeye
ibi babivuze kuri uyu wa gatanu umunsi umwe gusa nyuma yuko habayeho imyigaragambyo yahitanye abantu 43 abandi 57 bagakomereka mu mujyi wa Goma ku wa gatatu ushize abavuganye n'ijwi rya Amerika bagwiriyemo abagore bagaragaza agahinda batewe no kuba babo baraguye muri imyigaragambyo abenshi muri bo bemeje ko ababo barashwe n'ingabo za leta zifatanyije na polisi y'igihugu ubwo yageragezaga gukumira imyigaragambyo mu gitondo kare umwe muri bo ni madamu Rebecca Sifa Paluku umugore w'imyaka 27 tumusanzwe mu rugo ahazwi nka Nyabushongo muri komini ya Karisimbi avuga ko umugabo we wari umumotari yarashwe n'abashinzwe umutekano ubwo yaratwaye abagenzi
umugabo wanjye ni umumotari bamwishe ahetse abakiriya bajyanye indosho ubwo yarageze imbere hariya bamukubita amasasu we nawe yarahetse bose barapfa ubu byanyobeye sigende umupfakazi abana nabo babaye imfubyi kandi ntabwo barakura
mu gahinda kenshi uyu arasaba ko abakoze ubwo bwicanyi bashyikirizwa ubutabera bakaryozwa ubugome bakoreye abakongomani
ndasaba ubuyobozi budufashe rwose kuko ntabwo twumva ukuntu abantu bakicwa nk'inyamaswa bica abaturage aho kugira ngo bajye kurwana n'imitwe yitwaje intwaro barimo kwica abaturage nibadufashe rwose
mu masaha ya mu gitondo kuri wa gatanu abagize itorero rya Wazalendo bahuriye ku cyicaro gikuru cy'itorero aha barimo bakusanya ibisigarizwa by'urwo rusengero dore ko rwatwitswe n'abashinzwe umutekano mu myigaragambyo abagize itorero nibo bari bateguye imyigaragambyo kwamagana ingabo zawo ni muri Kongo ndetse n'iz'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba yase ahari hateraniye imbaga y'abayoboke b'itorero urusengero rwabo rwatwitswe n'abashinzwe umutekano kubera ko hari hakekwa ko abayoboke b'itorero bitegura guhangana na polisi bahatiye Evariste umwe mu bakirisitu b'itorero yaraharu bwo bashinzwe umutekano bahageraga yemeza ko kuri uru rusengero ariho hicwa abantu benshi ugereranyije n'ahandi hose mu mujyi wa Goma. Na abantu benshi cyane kuko imbere abari barimo barenga 300 kandi abo bose bamwe basohowe abandi bajyanwa ahantu hatazwi ariko ari benshi barashwe ubwo bageragezaga gusohoka abandi batwikirwa muri uru rusengero kuko bahadusanze tukiri mu masengesho ya mu gitondo aho tutarabona kugeza ubu ngubu barenga 200. Benshi muri abo bayoboke bavuga ko batumva ukuntu bagakwiye kubarindira umutekano aribo babanyanyije mu rufaya rw'amasasu nubwo benshi muri bo batize ubutabera barasaba umuryango mpuzamahanga kwinjira muri iki kibazo ku buryo bwimbitse ababikoze bakabiryozwa. Ibyo bakoze nibwo bwa mbere twabibona, twabonye imyigaragambyo myinshi ariko ubu ngubu nibwo twabona imyigaragambyo imeze itya. Nibafatwe kandi bahanwe rwose kuko abapfuye barenze ijana. Ubutumwa mfite nubwo guha ubuyobozi ngo bukurikirane ibi byose birimo kuba kuko turimo gupfa nk'inyamaswa. Ababikoze nibafatwe kandi bahanwe kuko natwe twese bashobora kutwica. Niba ubutabera bwacu bukora neza mu by'ukuri nibakurikirana iki kibazo ababikoze babiryozwe kuko dukeneye kubona bapfuye bahabwa agaciro ubundi bapfuye bazira ubusa. Espoir Ngarukiye umunyapolitiki wo mu mujyi wa Goma mu ntara ya Kivu ya Ruguru we abona ko umuyobozi w'intara ya Kivu ya Ruguru General Constant Makongba ndetse n'umuyobozi w'umujyi wa Goma aribo bagakwiye kuryozwa ubu bwicanyi. Umuyobozi w'umujyi ndetse na guverineri bose bari bamenyeshejwe ko ari buze kuba imyigaragambyo. Nubwo banze ko imyigaragambyo ikorwa ntabwo bagakwiye kohereza abapolisi n'abasirikare ngo barasaba abaturage. Icyo dusaba ni uko meya na guverineri bose bakweguzwa ku mirimo yabo kandi bagakurikiranwa n'ubutabera bu bwabo kuko barashe abaturage batari bafite imbunda. Kugeza ubu haracyariho gushidikanya ku mibare nyakuri y'abaguye no gukomerekera muri iyi myigaragambyo. Gusa nyuma y'uko ubuyobozi bw'intara ya Kivu ya Ruguru butangaje kuwa gatatu ko abantu barindwi gusa aribo bayiguyemo, leta ya Kinshasa mu itangazo ryayo yemeje ko kugeza ubu abantu 43 aribo bagaragaye ko bapfuye, hagakomereka 57, abandi 158 barimo abayobozi b'itorero Uwezo wa Neno wa Zalendo bakaba bakiri mu maboko y'ubutabera. Busimi bariterwa utwatsi na benshi mu babonye uko iyi myigaragambyo yagenze barimo n'abahagarariye imiryango itabogamiye kuri leta bo bavuga ko uyu mubare ari muke cyane. Mu itangazo ry'ishyami rya ONU rishinzwe uburenganzira bwa muntu rivuga ko ribabajwe n'ibyabereye muri iyi myigaragambyo. Muri iri tangazo ONU isaba ko hatangizwa iperereza kugira ngo hamenyekane abakoze ubwo bwicanyi bagahanwa nk'uko amategeko abiteganya. Nubwo leta ya Kinshasa ivuga ko abafashwe n'inzego z'umutekano ari 158, ONU ivuga ko bagera kuri 222 kandi ko umubare w'abapfuye ushobora kwiyongera. ONU yongeye kwibutsa ko uburenganzira bwa kiremwa muntu bukwiye kubahirizwa yewe no mu gihe hari imyigaragambyo itabangamiye umutekano w'igihugu. Jimmy Shukrani bakomera ijwi rya Amerika igoma.
Turagushimiye Jimmy. Barundi bahunguka va mu gihugu cya Tanzania bariyongeye muri aya mezi abiri arangiye, bakaba biyongeye inshuro zirenga zibiri. Bamwe muri bo bavuga ko uko kwiyongera ko bakuva kungene basigaye bafashwe mu ikambi ya Nyarugusu hamwe na Kamu batewe n'u Burundi. Tanzania hamwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe impunzi ku isi HCR. Inkuru yateguwe n'ijwi ry'Amerika n'abakunzi baryo mu Burundi mu ishyikirizwa na Thierry Ndayishimiye.
Gushika muri ndamukiza na ruheshi uwo mwaka w'2023 abarundi bahunguka baca ku mupaka wa Mugina muri mabanda y'intara ya Makamba ibarenga 500 kundwi. Muri uku kwezi kw'indwi na munani kundwi harakigwa abarenga 2000. Kuri uyu wa 2023 myandagaro hakiriwe abagera ku 1096, hakaba hitezwe abarenga bo gato mu mpera z'inondwi nyene. Amamodoka z'anyabo bahungutse abarangururana igitara cha mabanda. Aho nabo bashika bakigwa bakerekwa aho barara hanyuma bagafungurirwa. Mu minsi 2-3 bahamara baba bariko barandikwa hakoreshejwe ubuhinga bwa none kugira ntihagire abakina ico bita makanaki. Makanaki ni guhunguka hanyuma ugasubira mu buhungiro kugira ngo usubire guhunguka habakongera iyindi fashanyo igenewe abahunguka. Barahabwa impamba zigizwe n'ibifungurwa, ibikoresho byo mu nzu, amasabune n'ibindi Burundi hamwe n'amafaranga arenga 500,000 by'amarundi kuri umwe iyo hagize ukikwa n'amagara avurirwa ho nyene naye mugihe hadutse amatati hagati yabahungutse naho nyene mu kigo cy'Igitara harababijejwe babumviriza bakabatunganyiriza intara yakira abahunguka benshi ni Makamba nko kuri uyu wa 23 hahungutse abanyamakamba 409 abanyaruyiga 183 abanyacanguzo 169 abanyamuyinga 126 n'abanyarutana 223 abandi bake bakaba bava mu zindi ntara inyuma y'iryo yandikwa n'itangwa ry'ibikoresho n'imfungurwa abo bahungutse baca baronswa imodoka zibashikana mu migwa mikuru y'amakomine hafi yaho bahunze bava Kabura Bienveni yari mu bahungutse kuri uyu wa 23 ati ubuzima bw'ikambi bwarahindutse cyane
muri rusange bwari bwiza muri iyo myaka yahera 2015 2018 tugihabwa ingazi kwiye ariko ubu nta kwidegenza kwahari kwari kujya nyine UN icapa umuntu nta maboko ata maguru kwari kujya nyine muri make we watega mashi byo baguha ariko nta bindi warure kuri buri buronderereme
Mugenzi wese abushimike Ramazani ati mungutse kubera mbona mu buhungiro atatera mbere nshobora kuronkerayo
Sena isomo guhunguka kwere kuko nabonye ubuzima ubwo muri Tanzania buri tofauti n'ubwo ngaha mu Burundi ko muri make bamwe twari tubayeho nabi kuko nta masoko twagira nta mwitegemzi uriho nta ukwibose nyo muri make ngo kuri nyuma y'ikambi nguzane mu nkambi mu zo gusenya
ndarishikije Michel nawe ati mfungurwa bari basigaye baduha ntizari zigikwiye imiryango
Sanswe ntabwo twemerewe gukora kiretse batwarize twakari twabikora bidashye mu mategeko twari twemerewe gupokera gusa tukarya bya pokewa gusa sanswe waba haba gukiza gukingero cyane kurima cyane kuzoka naho bagusenya bo washya guhura n'ingorane nta kimwe cyari cyemerewe gukoga imwe twahura nazo ndirya zarizike baduhindirya z'imisi 2018 ariko naho twagereza kurya duke zamana imisi 14 guze imisi 14 taroze gukingero washya gusazuka ryama
Aho mu ikambi na worora gatungwa hagakuze kandi baguma mu bwoba Esperance Nizigiyimana
Ariya mu parizo na nasoko cy'icam ke mu soko bagufashije cyangwa 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 cyangwa
Tuisenge Aisha nawe ati bamwe bafatwa no ku nguvu nico gituma duhungutse
narabyumvise je kuko birakaze cyane nyine ugiye mu ipoli baragufata ku nguvu hari igihe baca ucyo wirwa nka ku bitaro kugira ngo bereko bakwicira imigera iba bakuteye mu mubiri yari habaye nabi kuko nta mwitegenze twari dufite kene mu isoko kwari kukwirukana ukwiruka baje basanga wikubise hasi ubwo nyine no ku bitaro ugwaye umutima ukaraba
hari n'ababyeyi babonye ko indero y'abana babo iriko iratituka bahitamwo gutekera barataha naye ababyeyi bashaka ko abana babo babandanya amashure bahisemo kuva mu buhungiro kuko inyigisho mu nkambi zahagaritswe Gwasa Etienne
yewe cyatumye munguka byavanye nyene niko nyene tubona indero nyene mu bana iteretunguka kubera batubwiye turi mu nkambi yuko abana ngo batazosubira kwiga ngo bagiye kubihagarika kandi twashaka yuko abana baguma babandanya nyene bige kubera niryo terambere ry'abana nyene ubu terambere ry'abana nawe kadoda kumugabo mu rugo nyene ubukabuze nyene
Nizigimana Shadrake w'imyaka 20 yarageze mu mwaka w'icenda mu nkambi inyarugusu amaze kumva ko atakibazo ca leta kizosubira gukorerwa mu nkambi nawe nyene yahisemo guhunguka agasaba ko batomusubiza inyuma mu mashure
nje ngaha ntangurire mu w'icenda bivanye n'ahantu ndagiye bace bavuga ati wewe subira mu windwi for example cyane bakambira nsubire mu munana rero nka je ubona igikuriro urabona uko babanciye intego cumenga ndo ndabivamwo nivyo guheba
mugenzi we Bienveni Kabura yahunze ari munyeshure yahisemo gushinga umuryango umusahunguka ageze Igitara yabwijwe ijya Amerika ko atabyo kwiga kirimo ashima gukora kugira ngo atunge umuryango
mu byo natwe tuba tuvuga ati tuje kwifashisha mu gihe gihugu c'amavuko batabidukundira baduha ibiro kanaka ku muntu umwe abantu babiri batatu kuduga hari ibiro tugenda dutegekwa yatutarenza
ico barundi bahunguka bashima nuko bagaruka mu gihugu cabo kugushaka kwabo nkuko byemezwa na Gwasa Micheli
kibishwa ati wakwamo na yuwe na leta ya Tanzania ta y'Uburundi na yuwe nibifatanya bagwaye ko mu gihugu aramahoro akibaye ko dukwiye gutahagira ngo tuze ko igucacu tumba turabinezeye batubiye ko umutekano meze neza bica rufaringo kuye nkiye gutaha kwenye ne hawe nabene bacu bari bantanze gutaha nanye ngenda bakurikira niyo bampaye bambwiye ati meze neza nimuze
barashima kandi ko bahabwa umwanya wo kwitegura bagatekera utwabo hafi nka twose bamwe mu bahunguka basaba ko boshika babandanya imyuga yari isanzwe batunze mu buhungiro samushimike Ramadani yakanika makinga akifuza gushika yinjira mu mashirahamwe yabo basangiye umwuga
kugira rero ugeremo sindamenye no mu Burundi mbega ngo bimeze gutya bisaba bibaye ngombwa abo bantu kabubegereye niho byokunda mugabo nka twe tuba turi bashasha nta mashirahamwe tumenya ngo arakurikirana uri imyuga uko ndazi iyo wibumbiye mu materambere usanga bamwe baragize udukoperative ari ukurima ari utwuga runaka dutandukanye ari ukorora ari ukugira kugira rero turonka iryo shyirahamwe riba ribakurikirana niho hari ikibazo nka twe tuba turi bashasha dushyitse nta adrese muri make turaronka kugira tumenye ngo mbega twosa kwicara hehe kugira ibyo bintu tubikurikirane
ku ruhande rw'abasangwa irihora keri aranezerwa no kubona abo bahora babana batahutse
kina byakiriye neza kandi byakiriye njyohewe kandi ndanezerewe kandi ngize murare ibidasanzwe tuba abagenzi b'iwacu bacu ndetse nabo nyimwe nabo twabona twahora duhana amazi tubana neza nk'uko twahora tubanye rukubwa n'ubwa n'ubwambere kuva no mu nkambi hose agakira kimishise n'umunyu tudosaba nk'uko twari dusanzwe tubisaba
kumakenge ko bashobora kubana nabi n'abahungutse bivuye ko boba barahinduye imico iriho rakeri agira ati
itse nacyo kwesha kuko mumaze kubana muratina mukamenyerana mugasanga atangese zahari ugasanga barateze ngo siba mukacimusubira hamwe nyene bakavuga ati reka twese turi hamwe ubu nta kikira ntibyo twese twicare hamwe twumvikane ugasanga rero turi turahuza
nyene Antoine Ntirandekura ajejwe ibijanye no guhunguka mu ntara z'ubumanuko amenyesha ko mu bituma abarundi bahunguka ku bwinshi harimo nuko ibyo gutekeregwa byiyongereye
kare mu minsi heze umuntu umwe yari yandikiwe mu 400,000 y'amarundi mugabo umuntu umwe usanga ari mu 560,000 biciye bihurirana n'utundi tuntu twagiye turabura mu byo bateza gutekeregwa by'ibifungwa n'ibitari bifungurwa usanga umuntu umwe ari mu mafaranga ashika mu 700,000 y'amarundi keshi iyo tugiye turaraba nk'umuryango w'abantu 13 usanga ugwa mu miliyoni zishika 8 ugende utekeye bisigura ko mu kibano bashitseyo badashika basegerereza
asaba abahunguka gushika binjira mu makoperative asanzwe yarashinzwe ku mitumba kugira ngo bamenyere kubaho no kubana n'abandi kanatsinda barafasha amakoperative arimo abahungutse
nka leta Burundi bishije mu bushinga bw'intwara ati mu bwitambere rusange n'umutekano mu buyobozi bukuru jeje butakana impunzi no gusubiza mu zateshejwe natwe hari ibyo duterera turavye amakoperative y'abasangwa n'abahungutse bagiye hamwe turafasha iyo koperative turamaze gufasha koperative 18 ziri mu ntara 18 z'igihugu kazi zifashisha amafaranga atari make turaziha miliyoni 5 5,500,000 muri koperative imwe mu ntara tuba twatoye nka koperative tubona ko iri mu nzira z'iterambere kugira ngo tuyi
ku bijyanye n'abanyeshuri bahunguka bashika biyandikisha mu mwaka bari bagezemwo bakabandanyiriza aho bari bageze igihe naho hadutse amatati hagati y'abahungutse n'abasangwa aho bashikiye hari imigwi yashinzwe ku mitumba ejeruwe kumvikanisha batase kandi bidaciye mu ngimba Cherive Ndayishimiye Ijwi ry'Amerika Kigali
tagushimiye Therese mu kanya nabona tugiye gusozera ibiganiro byacu byo kuri isahari koreka tubibutse ingingo nkuru zari zigize aya makuru twabwiye ko mu ngambwe ukomeye utavuga rumwe n'ubutegetsi muri Zimbabwe watunganije imyiyerekano mu gihugu cyose kuri uyu wa gatanu unasaba ko amatora uvuga ko yibwe agaha Perezida Emmerson Mnangagwa ikiringo cya kabiri ku buyobozi yosubirwamwo twabwiye kandi ko sentare yo muri Zambia yarekuye haba nyamisiri batanu n'umunya Zambia umwe inyuma yaho abashikiriza manza bahagaritse ibirego bagirije abo bantu byo gusima urusaku twabwiye kandi ko umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ONU Antonio Guterres kuri wa gatanu yagabishije avuga ko amakudeta igisirikare atari yo nyishu muri Afrika. Chuti mwese rero mwaduteze amatwi muri aka kanya niho ibiganiro byacu birangiriye. Turashimiye abadufashe mu bw'ivyuma hamwe na Aloise Bigirimana yadufashije kwegeranya ikiganiro cyo kuri isaha. Turashimiye mwese kandi turabifurije amahoro n'umugoroba mwiza.